radio indundi culture amakuru mu kirundi.
Ejit Nahayo
makoze guhita muri kanyo vya radio indundi culture kasema ko twabateguriye zimwe mu ngo nkuru nkuru ziyagize. Inama y'abepiskopi katolika mu Burundi iratewe impungenge n'ingorane zibandanya kwibonekeza mu bisate bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, harimo ukuzimba kw'ivyankenerwa hamwe niho nyangwa y'agateka kazi na muntu. N'ishyirahamwe Parseme ribona ko hakwiye impinduka zikomeye, harimo no guha akazi ababishoboye kugira ngo ihinguriro ry'isukari sosumo rishobore kunagugwa. Ihuriro ry'amasendika akorera mu gisata cy'indero n'inyigisho Fenasebe ririyamiriza ingendo rivuga ko itabereye yagaragaye kubigisha mu bice bitandukanye by'igihugu muri uno mwaka w'ishure uri kurarangira. Tubafitiye n'inkuru y'amagara abantu nk'uko vyama uri wa kabiri uyu munsi tukabaganirira ku bijyanye n'ikibazo cyo kumera ubwoya bwinshi ku mubiri. Ano makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya sangwa ikaze.
Radio Indundi Culture
ngiye kuba ikaze murano makuru. Igiciro cy'inyama ntikirahinduka canke ngo kigabanuke ku macuniro ari muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, mu gihe hari intara zitandukanye havugwa igabanuka ry'ibiciro ku bitungwa bibagwa abigurirwa ku masoko. Abakorera kuri aya macuniro bo bavuga ko ibiciro ari bya bindi nyene, aha bakavuga ko vyoba biva ku buryo bukoreshwa mu kunguruza ivyo bitungwa, hakiyongera ko ubukene bw'ibitoro. Inkuru tubaza Odiron Kejiman.
Ku macuniro ari muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, ahabagirwa ibitungwa nk'inkimene n'intama canke ingurube, umunsi abahakorera bavuga ko ibiciro vy'ibitungwa bitaragabanuka, ari naco gituma igiciro c'inyama kikiri ca kindi cahora, aho umuntu ashobora kukigura hagati y'ibihumbi 32 n'ibihumbi 35 mu mafaranga y'amarundi nk'uko vyahora. Abo bakorera kuri ayo macuniro baremeza ko bamaze kumva ko mu masoko yo mu ntara zo hagati mu gihugu hariho ibiciro by'ibitungwa byagabanutse, ariko bavuga ko igituma ibiciro bidahinduka ari kubera bahari uburyo bukoreshwa, haba abakozi babipakira ubukoreshwa mu kunguruza ibyo bitungwa gushika mu gisagara cya Bujumbura, hakongera ko ubukene bw'igitoro.
Urumva zizimbutse ruguru umwe bazipakira abakozi b'iki sengayi beni yayo
ibintu birazimbye icyoro cyarabuze imva aho zizimbye mbere yo cyakomeje zize ko cyari kibazo.
Ibyo biruko mu gihe mu bice bimwe bimwe by'igihugu hamaze iminsi havugwa igabanuka ry'ibiciro by'inka mu masoko, ni nko muri komine Kayanza irimo ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu, aho usanga ibiciro byaragabanutse amafaranga ashika ku miliyoni 2, ingurube ibihumbi 300, impene amafaranga ashika ibihumbi 100. Muri komine Bubanza ho mu ntara ya Bujumbura iryo gabanuka ry'ibiciro rirabonekera no ku kiro cy'inyama, aho ikiro cyahora ku 30,000 umunsi bakigurisha ku 28,000 canke munsi bivanye n'abaza kubashorera babonetse.
Arakoze Odiron Nkejimana. Mu gihe rero ku macuniro yo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura igiciro cy'inyama kibandanya kuduga canke ndetse n'ikimanuke bitumwe n'ikibazo cy'ibitoro bino abiri mu biteye impungenge inama y'abepiskopi katolika ab'i Burundi, cyo kimwe n'izindi ngorane zihanze ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Inyuma amucegeranyo gisozera inama yabo isanzwe yabaye kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ruheshi turimwo i Bujumbura, umukuru w'urwo rwego agaruka ku kuzimba kw'ibintu iho nyango ry'agati k'akazi na muntu hamwe n'ibindi. Musenyeri Yohakimu Ntawundereye ababazwa nuko zimwe muri izo ngorane zituruka ku ihonyangwa ry'amategeko y'igihugu.
Abepisopi baravuze ko bababazwa no kubona ibintu bimwe bimeze nabi nk'amabarabara menshi mu gihugu yononekaye benikena ry'igitoro bituma ihanahana ry'ibintu be no kwiyunguruza bigorana, n'ibindi bintu nkenerwa mu buzima bwa minsi yose biguma bigorana kuronka, nk'imiti be n'imfungurwa ziguma zizimba. Kubona Abarundi bashoboye kuramira no guteza imbere igihugu cy'amavukiro rwaruka bigi abigisha abaganga n'abandi baguma bagenda mu bindi bihugu kubera ku rugero rw'imishahara ruri munsi cyane y'urw'igiciro cy'ibyankenerwa mu buzima. Abepisopi baraseruye n'amakenga bafise yuko ibikorwa bimwe bimwe bitunganywa ku munsi w'Imana bishobora kubuza abakristu babwirijwe kubijamwo kubahiriza ibwirizwa rya gatatu ry'Imana. Baribaza niba ibishika hamwe hamwe byo gutangisha intererano y'umugambwe kanaka abatari abanywanyi bawo bitoba bihushanya n'ingingo y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ingingo ya 75 baserura amakenga n'umubabaro baterwa n'ibibi byiyongera ku byamaze kuvugwa. Ukumva hari abantu batorwa bapfuye hirya no hino ntihamenyekana babishe cyangwa icyabishe, nuko hariho abantu barangiza umunyororo bakiriwe cyangwa bakezwa ariko bakagumizwa mu munyororo.
Musenyeri Yohakimu Ntahondereye arongoye inama y'Abepiskopi Gatolika b'i Burundi. Ishyirahamwe gishinze guhamagarira Abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama parseme ribona ko hakwiye impinduka zikomeye mu itunganywa ry'ihinguriro ry'isukari Susumo. Icegeranyo cya Sentare ijeje kubahiriza amatungo ya Leta giherutse kwerekana ko ribandanya gusubira inyuma biturutse ku tunenge turangwa mu itunganywa ryaryo haba mu by'intwaro ndetse no mu by'ubutunzi kugira iryo hinguriro rigire icyo riterere mu iterambere ry'igihugu. Fotsendi Kumana arongoye Parseme avuga ko muri izo mpinduka hakwiye kugenwa indongozi zibishoboye kugira zirongore Sosumo cyo kimwe n'ayandi mashyirahamwe ya Leta afise ibibazo nkaryo. Hamwe rero nuko bibaye ngombwa u Burundi bwo kwikora ku bahinga bo mu bindi bihugu. Kurikira Fotsendi Kumana.
Ikintu cya mbere gikunda kubangamira ayo mashyirahamwe ni ibintu bita management, ni ukuvuga ubushobozi bw'abantu bayarongora. Mu bisanzwe ayo mashyirahamwe nk'ayo atwagwa n'abantu bafise nk'ubuhinga. Twe twibaza yuko rero bashatse kurinagura, nibaza yuko batokuva ngo kuba kirindi ahubwo bafatira kuri iryo nyine kuko rirafise potensiyel rya active na potensiyel rifise, ni ukuvuga urambe rufise experience n'ibyo bari fise nayo mike bayo rifise bo rivyurira ubwa mbere. Nuko iryo shyirahamwe ryosubirwa mu cyo bitarusirutirasyo bishobotse umutaho ukongereza ni uguca baraba icyo bita maitrise de charge, ni ukuvuga kuraba yuko abo bantu abantu maharaja mu bintu by'imishahara abakozi baza barahabwa ubuzi ko biba bikenewe. Hari n'ibyo rero byo kurwanya impakamuko cyane, iyo plan de development y'imyaka 10-20 yojana nuko yo bihari kugira abantu baze baraba niyo baja mu myaka iri imbere. Hanyuma mu bya management nuba abo mu burongozi hateza kuzamo abantu babishoboye bahinga, urarondera n'abahinga bo hanze muri icyo gihe. N'ibihugu bya iri Maurice n'ibihugu byazobereye mu bintu byo guhingura isukari, amashyirahamwe ahingura isukari ni menshi cyane, bafise nk'uburambe kuzana umuhinga umwe aza kutwigira emezo aza kutwigira bakara ngene bufasha ishyirahamwe bakaraba ngene bumuha akaza agafasha kuvyura nta nahamwe ibyo bitamye biba gihamye. Umuntu atabishoboye umunyamahanga araza abaje nk'umukozi uramuhemba ntakuvyurira ikintu.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme. Aya ni amakuru ya Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture.
Ubukene bw'amabarabara y'indarayi hamwe n'ibiraro bigezweho ni zimwe mu ntambamyi zihanze ibihugu vya Afrika. Ivyo vyashikirijwe mu nama, ivyo bikaba ari vyavugiwe mu nama yo guhanahana ivyumviro kuri uyu wa kabiri yabereye hano i Bujumbura. Umushikiranganje ajejwe imigendanire y'u Burundi n'andi makungu yavuze ko avuga ko ivyo biri mu bituma ubutunzi bw'ibihugu butisununura muri ivyo bihugu. Edouard Bizimana anamenyesha ko bagiye kujya hamwe kugira hatoga umuti urama ku Burundi no mu bindi bihugu. Kurikira umushikiranganji Edouard Bizimana.
Twabonye yuko Afrika dufise ibintu byinshi byo kurata, dufise ubutunzi butari buke, dufise urwaruka rushoboye, dufise abakenyezi bashoboye, dufise ibindi byinshi, amatungo menshi dushobora kurata cyane dushobora kubyaza umusaruro. Ariko hariho n'intambamye twavuze cyane cyane ibintu bijanye no guhanahana ibidandazwa, turavuga ibijanye n'ama infrastructure ingene atamabarabara hari afatanye ibihugu, ingene atanzira z'indarayi zihari cyanke n'indege nyene zifatanye ibihugu bya Afrika ingendo zikugira zorohe ivyo rero twabonye ari ntamba bizikomeye twabonye kandi yuko nibivuko turafise ibiyaga bifatanye ibihugu muravye nka kiyaga Tanganyika birafatanye ibihugu bitari bikano mu karere kandi twabonye yuko binashoboka yuko dushobora gufasha Tanganyika tukayikoresha igafatana na Oseya hariya muri Afrika y'Epfo kuburyo ibidandazwa biza bigashika impurungu bivuye impurungu bikaja bigashika mu Tanganyika kugira ngo turabe ko ikiguzi cyo kwikorera ibyo bidandazwa ukudo transport ishobora kugabanuka twabonye kandi yuko hariho tundi tuntu tudutamba byibita barriere non tarifaire tarifaire bavuga bati twoje hamwe tukaraba ingene ibyo bintu two bigabanya kugira ngo ibidandazwa bivuye muri Afrika y'Epfo cyangwa bivuye muri Senegal bishika atama taxi menshi ariko
Edouard Bizimana n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko atiwe impungenge n'urugero rw'abana bavuka base batazwi avuga ko rutera rwiyongera muri ino myaka ibituma haba igwirirana ry'abantu hamwe n'ingaruka zirikomoka ko ivyo yabivuze kuri uyu wa mbere mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega yahaye indongozi zitandukanye z'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko habwirizwa gukogwa ibishoboka byose kugira ngo base babana bavuka biciye mu kurenga ibigo baje baramenyekana kurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi
Reka tuze turigishaga nkuba barabiza amagara y'abantu baravuga bati uko kugurirana kw'abantu kuraduhombya murabona abana bavuka batazi basengene bangana kandi base batapfuye ariho bari mbega umunsi umwe abana bangana nk'ibihumbi 15 bafise hagati y'imyaka 15 na 20 bagacavuga bati ubu nyene tugira tugumuke gushika tumenye ba papa nkubu bavuze bati jewe mama ndagufatiye kwimbugita ubu nyene ndagucumita utageretse papa mbwira abana nk'ibihumbi 15 bageze ibyo nta kintu mubona nk'uwo mu gihugu sida kanda babana bese bavuka kwa fonctionnaire ndagashye niko kabantu bavuye mu ngora ndetse ubukene icyo bakore cyane ari ubusambaye ingo turiko turazisambura noneho iterambere gute ingo turiko turazisambura nk'ubu umusa twaca tuvuga tuti ubu abana bose ubwira iyo danje tuyikureho bategereza kumenya se abakera bari babizi bo umukobwa waca avuga ati ntikuvamo uterekanye se noneho munsi wagateka kazi na muntu ibyarire nta ngorane udasoshora kurera uwo mwana nico ituma yasanze abashengero aba bahari tubanze tubajere hanyuma duce tuzibira izo ndazireke kuvuka tubuze ubusambanyi umwana nawe avutse twobliza ko tutegereza kumenya se byanka bikunda ntabwo umugore yonye cyasha ngo je nzoguha amahera nzoguhemba ngo madamu ntamenye ko ufise umwana none ubu ntacanyegereje ntitazoja habona mwebwe muri mboneza aho mwicaye hose ni mu mboneza tugarukana yo esprit yo kwiyumvirira igihugu nimusubire kwiyumvirira mwebwe
Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ihuriro ry'amasendika akora mu gisata cy'indero n'inyigisho FENASEBE ryo giyamiriza ingendo rivuga ko itabereye yagaragaye kubigisha mu bice bitandukanye by'igihugu muri uno mwaka w'ishuri uri kurarangira makosa yabaye umukuru w'igihuriro anegura abarezi bamwe boba barakoreye ibibazo abanyeshuri abo baba batanze amanota atabereye canke bagashurashuza abanyeshuri Antoine Manuma ashikiriza ko iyo nyifato iguma irandagata mu mashuri kubera abajeje gufata ingingo babifata ibisanzwe ariko gusaba ko hoshingwa ingingo zo gusubiza ibintu ku rutonde zovatwa amatatararenga inkombe kurikira Antoine Manu
mu bica bibiri cy'uyu mwaka w'ishure bimaze kurangira haribonekeje inyifato zitabereye aho hagaragaye abigisha n'abayobozi bibira ibibazo abanyeshure babo byaribonekeje ku mashure ishure rikuru ry'imyuga rya Bitare mu Rumonge ishure rikuru yegukira komine ya Mugere ryo mu Ruziba hari nabigisha n'abayobozi bashurashutse abana bajejwe kurera bikaba byaragaragaye ku ishure rikuru ry'imyuga rya Rugombo yegamiye komine cy'ibitoki hari nabigisha bitangira abanota uko bishakiye canke bagahindura ayatanzwe na bagenzi babo mu mpisho ibyo byaragaragaye ku ishure shingiro ya cibitoke ya kabiri muri komine ntahangwa rutonde subwo gusa izo nyifato ziracafuza cyane ishusho y'abarezi zigasubiza inyuma mbere n'akanovera kindero n'inyigisho mu mashuri kandi ziriko zirarandagata mu mashure kuko abarongoye indero n'ubutungane ku ngero zitandukanye babifataminye neza canke bagakingira ikibaba babikoze abigisha nabo bakaba bantirumve ko ingingo zo gusubiza amashure ku rutonde zofatwa amazi atararenga inkombe abo vyagiye bagahanwa hakurikijwe amategeko n'abarongozi bakingiye ikibaba ububisha bakabogozwa.
Antoine Manuma arongoye ihuriro ry'amasendika akorera mu gisata cy'indero n'inyigisho Fenasebe. Mukanya ni inkuru y'amagara y'abantu.
Radio Indondi Culture amagara y'abantu.
Mungu na magamu tuwashikilizi miso wese kuwa kabiri, uyo mosi tuwaganyirira ku kibazo chokumera ubwoya bwinshi ku mubiri. Muganga nono soye ibijanye no kuvura indwara zo kurukoba Jean Berikimasi ntiyabuwayo asigura ko bishoboka ko bishobora kuva uko umubiri w'umuntu wubatse canke komiti yafashe, ariko guhamagarira uwobona afise ubwoya bwinshi kwitura umuganga. Ino nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Alice Ndayizeye.
Urugero rw'ubwoya cyangwa umushatsi biratandukanye ku muntu n'uwundi, ariko hari aho bishika umuntu akagira ubwoya bwinshi ku mubiri ku rugero rurenze nk'uko bishikirizwa na muganga Jean Berikimasi ntiyabuwayo yanonosoye kuvura indwara zo ku mubiri.
Ikijanye n'ingene abantu bashobora kumera ubwoya bwinshi ku mubiri cyo twita hyperpilosite cyangwa hypertrichose, bisigura ko ku mubiri w'umuntu tubona umuntu amera ubwoya bitandukanye n'uko abandi bantu basanzwe bameze. Ukabona ubwoya bwinshi ku mubiri cyane cyane mu bice tuzi ko bishobora kumara ko ubwoya kugikiriza cyane ku bitugu cyane ku maboko cyane ku maguru, niho dukunda kubibona. Ibyo ndabivutse ni ku maboko, ku maguru canke kugikiriza canke ku bitugu.
Ibyo rero bishobora guterwa n'imvo zitandukanye nk'uko muganga abandanya bisigura.
Bishobora guterwa n'iki? Bishobora guterwa n'uko umubiri wubatse canke hari ubwoko bw'abantu usanga bumera iyo mishatsi bivanye naho baba canke imisozi babamwo cyangwa nkuba mu kibira canke ishamba usanga afise ubwoya bwinshi butuma kwiadapta kuba aho hantu. Ariko kandi birashobora guterwa n'imiti mwimwe ko no kumishatsi mwishura kugenda kubera imiti umuntu aba yafashe.
Uwo muganga ahanura umuntu wese yo kwibona ko ibimenyetso atamenyereye mu bijanye n'ingene ubwoya bumera kwegera abaganga.
Uwo mbona biyita abavuzi baragwiriye hacamo n'abasahura abantu ngo ja muri ibi byiza. Impanuro ya mbere notanga ni yuko wibonye ko ibimenyetso bitameze neza bijanye n'ubwoya canke ubwanwa canke imishatsi biba ku mubiri, yihutira uja kuraba muganga yabinonosoye mu ndwara z'urukoba.
Icyo kibazo rero gishobora gushikira umuntu uwo ari we wese, yaba umukenyezi cyangwa umugabo.
Arakoze Alice Ndayizeye na muganga Jean Berikimasi ntiyabuwayo baganira muri iyo nkuru y'amagara y'abantu twashikiza imisi yose ku wa kabiri, ari nayo amakuru twateguriye duciye tuyarangiriza ko. Mwakoze mwese mwateze amatwi, nafashije mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Bibiri Ntwari. Mugire ibihe byiza, murakoze.
Ejit Nahayo.